mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri nondwi ku munsi wa kabiri nkuko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibikorwa by'iterambere by'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Muri nondwi tugiye kuganira n'abajejwe ishyirahamwe YBSP ryerekeye gufasha urwaruka mu Burundi cyane cyane bantaho nikora.
YBSP ni runani ruhurikiye mu rwaruka rwiyemeje gufasha abana bo mu ibarabara.
Muri iyo ntumbero YBS irasiye gutera kamo gufasha Uburundi bw'ejo gusohoka mu ibarabara kugira bagire icyo bimariye ejo. Njewe nawe turazikamara kuja ku ishuri n'inyungu bijyanye n'igihugu. Wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri, tuje hamwe turonde ibikoresho by'abana.
Dushyigikiranye rero guterera aho umwe wese ageza, kuko umwana wo mu ibarabara ni umwana nk'abandi.
Umwoza ni nguvu.
Kakaheri wahorungurira, kagafana wahoruma, uno munsi ni kugahindura mu iniforme cyane ikaye. Sorora ikaye, sorora iniforme, hari ikibazo.
Nanjye nafashe.
Ikaye.
Sorora iniforme.
Mwasumba.
Ishuri ni kumara kuri twese.
Small step, big change.
Urukundo rumwe.
Imana reya abana ni sisi mwana cha Sabina yahora ajya mu ibarabara, ariko ntibyari bimeze ko umwana wanjye ajya mu ibarabara. Ndashima Imana yankuriye umwana mu ibarabara, nkabashimiye n'ishyirahamwe ryamufashije cyane akaronka amakaye. Imana ibahezagire, tukaba duteye akamo kugira ngo abantu badufashe kugira ngo abana bacu baronke agakaye, ama isakoshi na niforome. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije mwese. Ni Safi Thanks Panuela, ndo mumambe wa YBSP. Iyi akabari sororikaye katiye mu edition. Mbanjije gushimira abantu mwese madufashije n'imyaka itatu iheze, hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri. Iyo cupa onyoye cyane iyo sahani usoroye, muze dusororere amakaye aba bana, ibikoresho byabo basubire ku ishuri. Fasha nawe warafashije.
Difuze shakoshi,
uniforme,
amakaye,
ikaramu,
crayon, latte, gome,
ibirato.
Muri icyo gikorwa rero bakaba bafisemo umugambi bise Sunday Meal. Sunday Meal ni umugambi wo kugaburira, gufungurira abana bariko barafasha muri iryo shyirahamwe, kugira ngo baje hamwe rimwe mu ndwi ngo babafungurire, babaganirize, bongere babahe n'inyigisho muri rusange zobafasha mu ndwi hagati. tugiye gutangura kuganira n'umuyobozi w'iri shyirahamwe mushinga ntahe Arthur Mugisha atubwire muri make ibyerekeye ishyirahamwe ryabo. Mu kindi gice turaganira n'ubujejwe ibikorwa by'uwo munsi bise Sunday Meal, hanyuma twongere tuganire n'umwigeme yitwa Elsa Josepha yabaye umwe mu bagiraneza bashikirije uburyo bwakoreshejwe mu kugira ngo Sunday Meal yindwe iheze ishobore gukorwa. Mushinga ntahe Arthur Mugisha, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Nakoze makakajyo ndamukije nego sanamwe.
Ego batazi YBSP nubwo mumaze igihe kitari gito mukora mufasha abana bantu nikora abana bo mu ibarabara mu gihugu cy'u Burundi, YBSP ni ishyirahamwe riteye gute muri make?
YBSP ni ishyirahamwe ry'ugwaruka washe kujya hamwe kugira ashobore gufasha no guteza imbere abafasoni batishoboye ruhere cyane cyane muri edikaso y'abana, abana mu ibarabara, abana bantu nikora bose hamwe uko baba bameze. Ego twashobora kujya hamwe tukagenda tukafata nabo basari tukabegeranya tukafungurira tora nabo shaka dimashi mu bya misi yose n'abafana kera bari bamwe barara uye tukabana ijana na 100 twatura nabo shaka dimashi. Ego tukahura nabo tukasangira tukayaga tukabatwumva byagenze mu nzu yagati ubu bose bana mu ibarabara nuko benshi bazibana tukigabura bana mu ibarabara kera bari bamwe barara mbwawe uye twarize amashuri kumba twabonye ko tushobora gufasha abana bose tushobora tukaceka dufate nombo nkeya y'abana dushobora gufasha wayibese n'ugaruka bwinshi n'ugaruka bwinshi cyane gu turiki mu makartiye makomini nka yose nayo Bujumbura tumuga nuko tugaruka ngo promo twacari Bujumbura rero mbaye byaroshe cyane kugana abo bana rero tukagira ngo tushobore mu ishuri tugira kampanye misose mu kwezi k'umunani tutangura mu kwezi kwa gatanu gushaka k'umunani gushaka k'icyenda dufata uhamagaye n'amashakoshi nama uniform awana servant kubera ijeke ishuri byose na sasasa ibaraba nandi byo muhira byeke gufungura na babyeyi babiraba rero ubwa mbere twari dusanga ko hari ikibazo dusanga hari ikibazo cyo gufungura kandi ibyo mwishi twabikora tukabari mashuri tukabona uniform rero mu nyuma tukaba ati ibyo ari nabo twarize mu ishuri muhira hari ikibazo cyo gufungura na tukaba tuzana umugambi ufite women empowerment wo gufasha mu bagiye babyeyi babo gufasha nyabukolaboha bafite ikibazo bafite ikintu ushobora kubafasha tukabaye imitaye mikiri mito mito bakadandaza kugira bashobore gufasha kugira umwana yavuye mu ibarabara yatashe muhira kubera twe twatangaza kubakora mu ibarabara umva rero ko umuhira nonyine bigenda neza rero umva twe turakorana n'umuryango turakorana n'abana umuryango wose ugakorana umugambi twese tuzi n'abana ku ishuri na women empowerment n'abajya ababyeyi babo kugira ngo kuko bigeze neza byose kuva ni ku mucyo amaze gukora amatora ashaka dimashi na muzenye na rubana ariko umucyo amake ni ibyo
ni ukuvuga murabafasha kwiga mukabafasha ababyeyi babo mukongera mukabafasha no kubafungurira kugira ngo mubandanye mubakurikirana. Murafasha cyane abakenyezi kuko mwasanze ko bafise uruhara runini mu muryango, murabafasha kurera abana babo. Icyo gikorwa kimaze imyaka itari mike hafi icumi kimeze gite? Intambanyi mwagiye murabona muri iyi myaka muriko murakora zari nk'izi?
Basanze hari ikibazo cy'uko batamenye ko baramaze iminsi batabona n'abana babo bakabona gake mu kwezi ko muragiye mu ibarabara kenshi ngahanye ubunye abana benshi mu ibarabara bavuye ruguru kera abana bavuye ruguru abana mu ibarabara kenshi bavuye ruguru za ruguru benshi bavuye muri amakartiye ari hasi rero mba umubyeyi ashobora kumara ukwezi atabona umwana mugari twarafashije kubegeranya tubashamwe n'umuryango inamba nitwa ko zibuze ni nyinshi cyane rwose icya mbere ni gukurikirana abo bantu ko birasaba ko umuntu aba hafi cyane ko inamba defense menshi turabikora tukagira amakotiza twa abantu benshi baza ko dufite uburyo mugabo tukagira gukora umuntu wese agerageza gukotiza kugira kibogane neza rero twajya mu miryango inama twagize twose z'ababyeyi hari ukuntu batashaka kwitabura neza batashaka kwikora neza aho usanga bafite ingeso mbi batize nubwo byasaba ko tugira ikintu kibanza twise za disipline mu mubyeyi kumwigisha kumushyira ku murongo bwa iyo disipline ashyize ku mwana. Indi ntambanyi twagize umwana ari ku ishuri twari tubaza yuko byoroshye kubera twatuzi ko biga kubuntu urako biga kubuntu ego leta yasho gufasha abantu bashoya tiga kubiga kubuntu kandi byarafashe cyane gose nisha majyacu abantu benshi abana benshi biga muri leta urumva ntibugura cyane kuriha manzo ngo hari bizatanga kuriha intebe kuriha amakotire kuriha ikigo cyangwa bitwara amahera menshi cyane gose urumva abana bagize na 20 banjara 20 ariko shaje association itagira amafaranga muri sta bari mu zina cotisation ikiba cyoroshye tura depense amata ari make ku kwezi mugaya imana nayo iko zenyene abantu bitanga akayatanga sino ni kibazo gikomeye cyane cy'uburyo bw'abantu bwo kwishuri n'amafaranga dusize kugira ngo nakurikirane abashyire hamwe umwe tafite fashe tubona ko akeneye kwanza n'umugambi twifuza kujya muri kadoza yuko twashyira hamwe tukaya na sanku kuza baraza avuye ku ishuri bagashyikira ko umwana avuye ku ishuri ku mugiye muhira aca asanga itameze neza ugasanga abaje gusomera abantu tubabuza cyane rwose shaka imashi twabona nabo twabwiye ati twiza ko atamuntu umeze muri ziri bakabitwemera kandi kera turababona mbwabo ntibashyiza imbaraga zirakumva mbwabo tubabwira ibintu tuzi ko bigoye urumva mbwabo nyine tubafite umugambi umwe kadoza mwari dozagije uburyo tukakira iyo centre yabo aho bazahurira abana bakaza bakinira bagasamara bagasoma ibitabo bakaryoherwa zima tukabafasha mu nzira nziza ibafasha abana gutera imbere ibyo nibyo biba dutegeye twahura nyamukuru hama nyamara dozagiye kwa mungu gura nabo uburyo bwo gufungura hari abantu bitanga nk'uko kwa yesu arikoze na hirya no hino barikora urumva rero ntibigoye cyane rwose mbwabo tuvuga ati ukazi ubonetse ikintu kibandanya cyamaho kubera n'abantu bipopoza urumva ibyo bashobora guhagarika ni nk'amakontribution by'umuntu ko navuga mbwa twifuza yuko hoba nk'ikintu kibandanya twese nka twavugana n'amaorganizasiyo yose cyangwa iyo amasosiyete abikunda tuvuga ati pe tuyafashe mu makawa wose tutabikora urumva byaba byiza mbwa icyo si inama nyamukuru kubera turakironka mbwa twifuza yuko tubamiye tukaba sitari kuko twarimo twiyumvira ati ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute urumva nicyo ari ikibazo kino kibazo nyamukuru ni kubakurikirana cyane rwose kenshi ego
kubakurikirana nibyo birakenewe kugira ngo ntibasubire mu mayira mwabakuyemo none nk'icyo kigo muvuze icyo bagikenewe kugira ngo kibandanye kibakurikirana kibandanye kibaguma hafi icyo kigo none aba bana baba mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura baba hafi na hafi ku buryo ko byokoroha ko ikigo kimwe kigikwira abo bana mwashoboye kwegeranya
ego twese abana bashika 22 bari mu Gweza abandi bose bari muri noho uterere icyarama abandi 22 bari mu Kusaga hariya mu Gikoto hamwe no mu Gweza bari muri Rati abona ubu nyine twavuga yuko byogora kukuza muri akadira muri icyo kigo mugabo nayo handi twaze pasika abantu 22 n'ibintu bigoye cyane rwose abandi rero kandi abonye bara mu Gikoto no mu Gweza bo biyabuka neza kuko baratera imbere cyane rwose kuko nta ngeso nubwa mbi ziriyo nta bantu batekanye twafuje muhira ababyeyi babo kuko turana ama evolusiyo zabo tubona ko n'ababyeyi babo bigenza neza mugabo za buterere hariya nye za carama hariya kure kabisa urabona yuko bakenewe cyane cyane sivi cyane ni nabo batugora cyane mugabo se tutagerageza bashyira hamwe naho nyine kubera mu buterere muri azi ko mpambitse ntazi ko hari abantu benshi baba bakeneye bakeneye ubufasha bwinshi urumva rero ufashe umwe uwundi nawe wumva uwundi nawe bihita bigorana cyane rwose iyo bagumye muri ayo nshanwa imwe urumva rero byo bitworohera cyane rwose kubera abana boza nta kibazo umuntu yobikora
ya kwashamwe byoroshye mwavuze ko iki gikorwa kandi birumvikana ko gisaba ibikorwa byinshi bisaba kwitanga cyane mwavuze kandi ko ishyirahamwe ryanyu rigizwe n'urwaruka muri bangahe mushobora kuja hamwe mugashobora gukomeza iki gikorwa nyuma y'imyaka yose
ubunye nombe tugeze kwa mwambo tugeze kuri beta tanzi
bose bakorera ku buntu
bose
muvuze bose mukorana nabo nabakora ku buntu canke murabahemba mukorana mute
oya bose ni ku buntu kete safa ntamana umwe gusa abari kuri biho wenyene niwe twavuga yuko tuha motivasyon tuha hoti muhe mba kuko utuye kukua hoti muhe mba utangaru ujo utangana izyo akora kwa li tangachani kwa sesino tabegeza kumwa masono tuta kumwa ego na komunikasyon ego kutu mba kumwe mba guwa mga wa tukasa yiro ndera mga tufu za kwa na wenyele mpe mba na yewa akahenga huko huko mifuwa nye osantu zikaji te hao metino awandi wose nulajone vitanga kia muna kuna kumwanya wa ya tanga sabukati isome ndo si kukua ili nini nwanda sumwanya kwa hii proposa te jendi free ego na ya andi kumwewe nyemi anu kifuza yuko na shima yuko ego na wandi mina kuzi nga watatu joo chabdoro wachani bose waka watatu wa kia mwana mgao gomba yu nubi ujiwe ya goye ni choko shu yutu da shisena tukeke
Infasha nyono ne mukoresha hanini ziva hehe kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bya misi yose canke ico gikorwa co kwa Mungu infasha nyono ziva hehe hanini
ica meso kwa Mungu nanayi vuto yuko ari abantu bapakiye abagenzi icuti abanyi ego na land club bi hari tufasha nabo nyene yo narimwe numva numwe ko bari no tobango kama hotima shamba barat kuni vigenza barat zama hii kwa hara kasi jesu kwa gamu kutumutu mtoko hae saa ya kasi jesu toga manga haanyi nita kanga mbele na kiwazo ama haya uundi uje bugi misi yose sanu sena wani kenda chigo bifista kwa yeno kwa hii kwa hii awana jara antukua sira mjango mbogo sato tuwa ubisho kwa pangile mtu kwa pangile mtu wafungwa jasosasyo wiki atasosasyo asifana mwge wawo nukono ukuda mchamaki njua kene jose mwogo wafungu kodzi ayendana asosasyo haga mwankadrere jose jose mpani asosasyo yuwa ibe si ilikora mba yo nao awoba nubo se ilikora indi jose apa ya sande ni ito makotizasyo ya wa jene wali masosasyo bari higya no hino isi yose mwurundi ukwezi kwezi tuatua makotizasyo wakati tafite depansi nifoko tuturiha iwi nifoko tuturiha luwae nifoko tuturiha diho nifoko tuturiha madepasma nifoko tuturiha wana kushuri nifoko tuturiha madepasma mbaji kubarihira kwa hivyo tuturiha mbaji nisho haya shima mbuka wanya kwa hivyo kibuto hatu kia anga
nane migambi mufiti ya bakenyezi ya bubavye ibabu bana muri kazoza ko murafise igisata mwishira hamwe ryanyu kijejwe cyane cyane kwitaho abavyeyi women empowerment murafise umugambi mubafitiye muri kazoza mwifuza kurangura no gukorana nabo
ego cyane bakoze ego cyo gisata kirahari gisana bikurikirana wanashima bakora mbindi cyane gose ico kifuza muri kazoza nicyo twatanguye twagitanguye tuko cyo bandanye tukacyo bashaka kuri fin afite kuno imeze cyo bari ari mu formation bagira deke entrepreneuriat deke education akiye gusoma no kwandika bakiga kubana n'abantu ego bakita mu bagiye ma competence à la vie courante c'est quand on dira formateur kwa kwa mara makeya bakiga tani familiale kubera bajya abantu bakenye bakunda kurondoka cyane ngo batoka six twigishe basi kundi bashaka kujya kubyara bashe kurera n'abafite kubyara gutaka umba ko kwera n'amasara arenge ngo mufashe abantu babyara mubyara mufashe abantu babyara umba n'ikibazo n'ibyo bakeneye ko babyiga babimenya umba rero twifuza ba matwiga ibyo bintu tubasha tubanye itahe rero kwa mutahe barapresenta imigambi yabo tukabyiga matwara makotizasyo cyangwa tukaba abantu bashobora kwifasha tukaba iyo mitahe tukagira suivi tukadolasa mitahe etape ya mbere ntitubasabe inyungu kubera ni abantu twamana n'abantu mudusa ko turazinanye cyane ntabwo tuba dufite ko tuba tubiza acyakurije naho aratuza buke buke hama mu nyuma niyo rero nshya tubyatirika muri deni sesemege kutubwiye ko bari banki kwa sisemu ya dati na unye wae kutufasha kwa tindo tugu za makonti ya gusa na akiwa zo zako hotele na wanyen uro vanyi chani kini uchiza chani kwa ni gambi ni mika doza niko nchona usa uge buka jizyo hose nga u uke buke kwa dukora uke buke chedi da church kwa buka most of big changes nga ni uke nyene ama wane ama impact uko ntwagarika ngo 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 utakoresha ubwo twa dufite ukibuke nyene umwe umwe mu umwe kamwigisha kunyene kunyene twose format kike kwa kwa twakina ba mama batatu muze mgena nyirije ba ntana kwa tu bari hisha nuko twa turakora rero twa twa mu kadoza mu terimbere bakagira dikasi bakagira disipline nta bakaba boss bakaba boss gafasha abana ba ko tube itunda kufasha abana imyaka itanu yose oya zo yuko twafasha tukageza ahantu maze ababyeyi babo bamadufata umurongo bagaca babafasha bakwagumana ko nabo babyaye nibo babyeyi bano batuzofata amahasuzo mbese ubwa mbere
ego Arthur Mugisha umuyobozi wa YBSP turabashimiye cyane ku kanya mukaje kuganira n'ijwi rya Amerika tugiye kubandanya kuganira nawe mu ishami ryanyu kugira ngo twumve ibindi cyane cyane byerekeye Sunday Meals urakoze cyane
murakoze namwe
YBSP ni runaniro hurikiye mu gwaruka wiyemeje gufasha abana bo mu barabara
muri iyo ntumbero YBSP irasuye gutera kamo gufasha uburundi bw'ejo gusohoka mu barabara kugira bagire icyo bimariye ejo jewe nawe turaje kamara guca ku shuri n'inyungu bijyanye n'igihugu wowe ufite umutima wo gufasha watawe n'akamaro k'ishuri tuje hamwe twonde ibikoresho by'abana
Thanks Fanuela ndo mumambe wa YBSP iyi akabari sorori kaye kasiye mu edition manje gusimira abantu mwese madufashije mu myaka itatu iheze hama nkabanongeye ndabahamagara n'abandi mwese muze dufashe aba bana basubire ku ishuri iyo supa onyoye cyane iyo sahani usoroye muze dusororere amakaye aba bana ibikoresho zabo basubire ku ishuri fasha nawe warafashije
Difuzi shakoshi
Uniforme
Amakai
Ikaramu
Kreo late gold
Ibirato
Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Radio, Ijwi rya Amerika
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza banatanga ijambo kuri bose bakabangura imyaka imaze itamirana ikize gusa ibyo byariranze n'ibiri imbere ntanyeka radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya ndimike muri gishya barundi babonye
igice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kuganira n'umushingwabikorwa w'uyu mugambi Sunday Meal akaba ari Christelle Irankunda turaganira kandi n'uheruka kuba umugira neza muri uwo munsi w'ukugerageza gufasha abana imwe mu ndwi ku munsi wa Mungu yabaye umugira neza muri indwi iheze yabaye umugira neza muri indwi turangije ku munsi wa Mungu ni Elsa Niyongabo akaba aherereye mu gihugu cya Canada. Reka duhere twumva muri make byinshi byerekeye Sunday Meal uwo mugambi. Christelle, akaze neza mu kiganiro muri isanga, urakoze gufata akanya ko kuganira natwe.
Murakoze namwe.
Uwo munsi wa Sunday Meal gisata kigira gatatu cishira hamwe ryanyu harimo nkuko twabyumvise Arthur yabivuze harimo kwigisha abana gufasha ababyeyi babo bakenyezi hamakaba na Sunday Meal. Sunday Meal yoyo ipanze gute itunganyijwe gute muri make?
Sunday Meal ni igikorwa ni guhana nabo bana bo mikora tuga akabariho mwanya tuba turonse inzu yose ibihezi bari ku mashure bamwe biga abandi batiga donc no tuba duhuye nabo kugira tumenye mbega inzu yagenze gute zahuye n'ibibazo ibihe hamtuwe washama kibera mfite la matutina isaha ni dia 14h30 hama uko ibitunganijwe naho ni mu bice bitatu abana barashika tukabakira tubategurye buri temu tubigishako kuko umwana abakiri muto yebakeneye kuzariga uza uramwigisha nk'imikaye n'isuku ibiba bitandukanye ndabiva nuko twabiteguye hama kuko haba ibi yose tudahura nabo turashishamo nk'udukino tukino hama ariho tuza gatatu aca haza gupartaja ivyo bifungurwa tuba twaronse uwo munsi mugabo haniniya Sunday Meal ni guhwana n'abana bahoze bitigwa ibarabara ariko twasubije ku mashure kugira tumenye tugumiza ko akaboko turabati mbere abana twakura nibarabara ubutwashize ku ishure indwi yose bariga bigenda gute ni naho kwa mungu twashizeho byatse turamenya ati uyu mwana yero yagize ikibazo kinyiki tumufasha gute kugira ntacaheberamo
Kuri uwo munsi nyine muba murose akaryo ko kuganira nabo ko kubonana nabo mugasangira zimwe mu nyigisho mubaha ako kajyo muba murose ni nk'izi
dushaka kwigisha nko ku isuku dushaka kwigisha ingene imyifato ibereye mu mashure kugira abazovemo ikintu kizima tukabereka uburorero bw'abantu bize tukabika nk'ururero nk'abatwebwe ati twe bakuru banyu twarize tubandanya twiga namwe ni muhebe ibiye mukurikize impano tuza turabaha mu mbizi ababyeyi hama no muri ibi bihe hari yari cyiza twabwiye ati mugifata ukunuku kugira ntimuzandure biba bivana n'ibyo tuba dufite mugabo hanini yadushimikira ku ndero tukabera ko ataciza kiri nko mu ibarabara nko mu kiki tugerageza kubereka inzira irashe tubicishije no mu bukino byose
akanya muba mufise muri kumwe kaba kangana gute
nubwo kuri nk'amasaha abiri n'inusu kuko bashika saa sita hama bagataha saa munani na nusu
iyo murose ako kanya ko kwicara mukabaganiriza muba munakumburanye babaganiriza iki cyane cyane kiba kiri ku mutima kiba kiri mu miryango ikiguma kigaruka bakunda kubaganiza ni nk'iki
barashobora bamwe barashobora kutubwira ko hano batangiye ku ishure kubera imvu zitandukanye bashobora kuba baragwaye cyangwa bakavuga ati ese sinagiye ku ishure kubera umubyeyi wanjye yari agwaye cyangwa jewe narabuze ikaye umwigisha arambwira ko nasubirayo kuko biba byabaye mu ndwi akatubwira ati ko afite nk'ibibazo nk'ibihari usanga bimugora akatubwira ko adatahura neza ibyo bariko bariga ni naho rero izo ngorane zose tuca turaba ati ibimeze ukuntu kunuka abana bafite ibibazo cyane mu mashure hari umugwi ujeje kugenda kuraba ku mashure hama tukaraba izo informasiyo mutweza tukaraba icyo dukora mugabo haniniya ibyo batubwiye baratubwira ko bize abandi ko batagiye ku mashure kera indwara abandi ko batashe badafungura umva ubuzima kurya butandukanye niko n'abana bakubwira ibintu bitandukanye ubwo turagerageza kubaba hafi
reka mpindukire gato nganire na Elsa Josepha niyo ngabo nawe nyine yabaye umwe mu bagira neza bashoboye guseruka bakemera gufasha icyo gikorwa gihambaye mugira buri munsi wa Mungu Elsa kazi neza nawe mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane mukomere yego
Elsa ahantu ngegata ngegata Elsa none wewe icyumviro cyo cyakuje ngo gute kugira ngo usabe kuja ku rutonde rw'abagira neza bafasha kugira aba bana bantabona ikora bashobore kuronka umunsi ubanezera wo guhura nabo n'abasanzwe babafasha cyakuje mu gute wamenye gute iki gikorwa
ego namenye YBSP ni kugwa bakora kugwa bagenzi twako turayaga kintu cerekeye abantu bafasha abana bace baranyiganira ibikorwa byiza YBSP ikora kwa Mungu sindahishikira ndabikunda nguma ndabikurikirana ndetse ndasaba no kuja muri bo gushaka gufasha no gutanga byamye biri muri kamere kanje niko novuga narabona ingene abana baryoherwa banezerwa bari kumwe n'abandi tukabaha kamwe mwe bakumva baguwe neza tukabibagiza ibibazo bafise muhira iwabo nanditse nshyira mu mutima yuko ndose uburyo nzobikora habaha ako kanya keza ko kuyaga kunezerwa kuwa Mungu nawe kaba ari gato kubona akamwe mu maso y'uwundi bisumba bisumba akamwe mu maso y'umwana byatanga umunezero.
Uvuze ko washoboye kuronka akajyo ko kwishikira, urabona uko uwo munsi wa Sunday ni rugenda, ni navyo byagutumye wumva ugize uwo mutima gufasha. Icyo gihe wari wagendeye mu Burundi, wari ko twumva ko uba muri Canada, wari wagendeye mu Burundi ari cyo kikujanye cyangwa wagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'imiryango?
Nagiye gutembera mu Burundi kuramukanya n'umuryango, ndabishyikiramo ndahashyika ndumva merewe neza, nanjye numva yuko sitse dans une famille mu muryango. Ego
yego, nibyaba ataca bigutwaye imyaka yawe yo bari ingahe, kuko twumva umengo uracari muto umutima ufise, kumbure ushobora gutera intege abandi mungana, kumbure afise ibyumviro bisananwe.
Jewa sisi miaka mirongi
ibiri. Miaka mirongi ibiri gusa.
Ego.
Ni miaka mirika ariko ni na myinshi, ariko dushatse kuvuga yuko n'abakiri bato bafise uko kwitanga, uko kugira umutima wo gufasha, cyane cyane abakiri bato baba mu mahanga. Turakunze kubona muri iyi minsi abakiri bato basubira mu gihugu cyabibarutse, igihugu cyibarutse ababyeyi babo, bagatangura gufasha mu buryo butandukanye. Niko biri ngaho muri Canada mu bagenzi bawe ukunze kugenderamo?
Ego, niko biri, turaja hamwe, tugashyira hamwe uburyo buke dufise, tugira dushobore gufasha imigwi itandukanye yo mu Burundi, hama duteze imbere igihugu cyacu, kuko nacyo kirakeneye kujya mu bindi bihugu biteye imbere. Kandi guteza imbere igihugu cyacu bitangurira mu gufasha abo nyene, abo bana bakiri bato.
Ngaruke gato kuri Christella. Christella, abagira neza murabaronka, nariko mvugana na Christian, mvugana na Arthur, yavuze ko kenshi mukunze kwitura abagenzi, ababanyi n'imiryango kugira ngo ibafashe muri ibi bikorwa mumazemo imyaka itari mike. Abagira neza biroshe kubaronka?
Abagira neza biroroshe kandi bitoroshe. Ati gute kubera nibaza ko biratugora, kuko si bose babitahura nk'uko Elsa yuko arabivuga, we barabitahura, hari abadashaka kubitahura, hariho n'ababibona ku bagenzi bakaza kutwironderera kuko yumva ashaka gufasha, hari abo twitura bakadufasha bakanadushikira aho tudashobora gushika, hariho nabo n'abadashoka batwemerera mugabo. Abamenye igihugu cyacu baragikunda, bagaheza bakagishigikira. Yego,
urakoze cyane. Kuri iyi rero sandimire, turumva yuko abana barahura bakanezerwa, bagafungurirwa, bagahabwa n'inyigisho, ariko no ku yindi minsi naho nyene murahura nabo mukaganira nabo. Reka twumve zimwe mu ntahe bamwe mu bana mufasha batanga, n'abashobora kuzumva nyinshi zirahari ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook yanyu Youth Building in Synergy to End Poverty. Reka rero twumve zimwe mu ntahe abana bashikiriza muri icyo gikorwa cyanyu murimo.
Baramukije amahoro y'Imana, mwese niko muranyumva. Nitwa Shimira Imana Pascal, nkaba niga mu mwaka wa gatatu, ubu nkaca ngenda mu mwaka wa kane, nkaba ndababwiye barabara, nari nzi ko rifasha ariko nasi n'akamaro kayo, narahuye na YBS yaramfashije mu bibazo byose byo ku ishuri, yaramaye amakaye, yaramaye inifomu, yaramaye keyo, yaramaye na gome, ndabashimira mwuko ibyo byose mwafashije. Nkaba neye akamo muri uyu mwaka mwongere mudufashe tuje ku ishure twige neza n'abandi bana. Murakoze, Imana ibahezagire.
Ndabaramukije amahoro y'Imana, nitwa Uwimana Divine, niga mu Kinama kuri Saint Famille mu mwaka wa gatatu, ngiye mu mwaka wa kane, nabaye wa cumi na kane, ngiye mu mwaka wa kane, narishaka Msorore ikaye idike ishagoshi birato na keyo na gome n'ikaramu.
Ndabaramukije
kije ni twajunsha kankariste na niga mwaka kandi ubiye mwaka gatano naramenye nabaye wendwi mama wa BSP yarande ndi mu barabara butumaranye imyaka ine ukwiranye cyaho ndafite ndoto arafite ndoto atese amutse afite ndoto bifashe bizi Chicago natwe tuzofasha abandi murakoze.
Birumvikana cyane ko ari igikorwa gihambaye kandi giteye igomwe ko namushobora gufasha mugakora ku mitima y'abana bakiri bato. Kristera ni igikorwa gihezagiwe wewe umaze imyaka itari mike ugikoreramo, wumva gute iyo mushoboye kuronka akajyo ko kuganira nabo bana ukabona n'ibyo uri kurabafasha aho biko birashika?
Nibaza ko ikintu agaciro kuko urasha kugirira neza umuntu hama ukabone ko aratera imbere nawe iragutera intege. Rero abo bana tumarana uwa Mungu turi kumwe, ukabona yuko ariko arakura ariko aramenya byinshi kuva muguye, ukumva nawe ati yagutera intege kubandanya umufasha, ukabona nk'umwaka wezere mu wa gatatu agiye mu wa kane baramufashije mu ntege nke ziwe akabandanya, ukakibona nyine kumenga utegeka kubandanya kumufasha kugira uzobona agere aho yigeza nawe natwe ibintu bitunezera kandi bitera intege.
Esa nawe wumvise gute kumburusha ko waranaronse amafoto waranaronse n'amaudio y'ukuntu byari bimeze ku munsi wa Mungu aho waba umugira neza washoboye gushikana imfashanyo kugira ngo bashobore kuronka uwo munsi? Wumvise gute?
Narumvise kamwe we karenze kubera baciye bantelefona barangira video call turavugana n'abana ndababona yari umunezero ntovu inukuri sinari bwa wumve mu buzima bwanjye ko narumva nakoze ikintu cyiza nkabona yuko abana banezerewe kandi ndetse n'ababaherekeje abariko barabafasha mu munezero nabone baranezerewe. Yari umwanya mwiza cyane.
Byumvikana ko ushobora kuzosubira ukagaruka ukaba umugira neza cyane ugahamagara n'abandi kuzoba bagira neza
cyane rwose vuba.
Noneho kuri wewe ga Elsa, ubona habuze iki kugira abantu bo mu mahanga cyane cyane ko benshi baraguwe neza baronka umugisha yuko gutera imbere mu buzima kurusha kumbure na bamwe bashobora kuba bari mu gihugu hagati cyane cyane, ubona habuze iki kugira ngo bitange kurusha ibyo basanzwe bakora kuko benshi barafasha, ariko ubona habuze iki kugira ngo byongerekane?
Ndetse mbona kicoba kibutse ni ugushaka, hariho ugushaka gukora icyo gikorwa cyane uri mu mahanga ufite ibintu byinshi ukora ukabona umengo muri uwo mwanya sicyo kiri prioritaire. Ariko ndinavuga yuko ku bwanje ndavuga yuko si prioritaire kuko twamatwegeza kugira comparaison y'ibihugu tubayemo n'igihugu cyacu, kandi igihugu tubayemo ni cyiza kubera tubikorere turakora kugira gishikaho kigeze, turakora rwose tukajya mu ma activite communautaire tukaba aba benevole tugasponsoriza nyine tugatanga amahera, ariko mu gihugu cyacu twama tubona yuko tuma tubona le côté négatif. Donc novuga yuko abantu tubaye hanze tubona le côté négatif plus que positif mu gihugu cyacu, icyo nacyo ni ikintu cyo guhindura en plus yo gushaka. Ego.
Urakoze cyane. Christera hoho ntiwo bawiyumvira yuko canke nabamwe baravyumvira koko yuko abantu mu mahanga bashobora kuba bibaza yuko amahera make adashobora gushika kure. Kumbure bakavuga ati amadorari 200, amadorari 50 ntacazomara nubundi ni make. Icoco bari kimwe mu bituma kumbure badafasha cyane nkuko bofashije kuko bimwe bimwe bishobora kuba bidafata uburyo bwinshi cyane gose ugereranyije n'uburyo abantu bo mu mahanga bakoresha.
Je kwije kandi nabaza yuko hari ukutarunka information abantu usanga nkuko interview yabimenye akatwegera akabona batara amahera menshi akifatanya natwe. Ego abo bandi rero usanga batarabimenya kuko babimenye bakumva uburyo bisaba amahera menshi gose kandi hari abantu uwo muntu umwe atanze ayo make undi agatanga make usanga yagwiriye kandi uretse yuko nayo vandola ushobora gusanga bibaza kuri amahera make ashite big lag ashobora kuba amahera menshi kuko design y'umwana yiba iri hejuru cyane rwose tuyaronse nayo makeyi akura ikindi ama babaye benshi usanga amahera abaye menshi nibaza ko haniniya hariho utaba bamenya icyo gikorwa.
Abariko baratwumva kumbure bashobora kuba bariko baribaza ati mbega Sunday meal kugira ngo umuntu abe umugira neza wa Sunday meal bisaba amafaranga angahe, bigenda gute Sunday meal ibitunganije gute kugira ngo umuntu ashoboye kuyifata mu minwe nkuko Elsa yabigize agafasha.
Sunday meal uburyo butatu hariho Sunday meal itwa impi ku izina rya Sunday meal stamps ariyo no itwara imyiteguro yose itwara amahera 560,000 hariho n'indi yitwa Sunday meal special ya 380,000 hariho n'indi yitwa mega Sunday meal ya 550,000 rero amahera atandukanye ni naho activity iba ibishaka gusa mugabo no konta niba ari imwe kuko urumva uta 550,000 na 560,000 mugabo nkuzi kuko kiragenda neza bivana n'uwo muntu yadufashije uwo muntu n'uburyo bw'ibizi banki biravana kuri tubitegure.
Ego Elsa Josepha yabaye akarorero keza cyane, ni nayo mpamvu twiyumviriye kumutumira muri iki kiganiro kugira ngo atange akarorero ku bandi bigeme bagenzi biwe n'abakenyezi kumbure mu gihugu no mu mahanga. Elsa Josepha yabaye umugira neza wa Sunday mega Sunday meal, kuvuga ko yashikanye ayo mafaranga arenga ku 500,000 by'amarundi. Elsa, tugire nk'amafaranga y'amadolari nangahe ku batwumva baba mu mahanga washobe kwegeranya kugira ngo icyo gikorwa kibe? Bamwe bashobora kuvuga ati ni make cyane, abandi bakavuga ati na mahera atari make. Wewe washobe kwegeranya gute mu mahanga kayarangahe?
C'est un achat qui gagne $175 canadiens. Donc,
no kuvuga wakoresheje amafaranga angana n'amadorari 175,000 ayo akabangana $500,000 by'amarundi byashoboye gukora ibintu bihambaye ku munsi wa Mungu. Abana bararyoherwa, abana barahura barigina. Christelle, atubwire ingene byari bimeze uwo munsi wahijya ejo, abana bari bafise umunezero wo kuronka mega Sunday meal.
Abana bari banezerewe, abana baranezerewe, twarabigishije, turabaha umwanya w'ugutamba, barakina ubukino, hari n'imikino basigaye bakunda, twarabahaye umwanya umwana kugira yisanzure, hama parede barafungura, ibyo kurya byari biteze neza kuko n'amahera ntiyari makeyi, barafungura, baranywa ifanta, baratamba, urumva
bitandukanye n'izindi Sunday meal. Tugira bimwe mu byo bafunguye muri mega Sunday meal bitandukanye n'izindi Sunday, kumbere nazo nyine nk'uko babivuze biba byagenze neza, ariko nko muri mega Sunday baba baronse utuntu nk'utu.
kumi meja sangu ni bara fungura ipirao bara fungura ushaza bara fungura inyama bara bara fungura nisombe bila babi bana na mene chobe kwa tando asha fungu bacha bani wanifana muri special bitandukanye banwa ifana yonyene muri mega kuko ni special na na special no banwa je je harami na ho barafunda ku sabira bisho banwa kurango uwa mungu uheza wa uheze wa baita kutipa ilisa zake mbuneza ni mega niwa awana babaki uheze kumba gravizi awari doge azikuwe
Elsa birumvikana warabagiriye umunsi mukuru w'ipirawo aho nanje nibaza ko no kwitabira uwo munsi mukuru none gakisera ibyo kujya biryoshe nk'ibyo kandi birimo ingaburo biba byatetswe hehe mwa mwabiteguye mwebwe nyene canke murabigura biba byagenze gute
ni tubigura ni ni sasi cyabantu se restaurant tuda ni ahubwo ni mwitwe genyere twayungunganije ingene kwa mungu tuko kwa matukio nga umu aduteke ya nungu mwambo umuli tuko yegi atangwa kwa izuwi
Elsa akajambo umva woha abantu bari mu mahanga ikintu woshimika ko iri kurababwira ibijanye na Sunday meals ubabwira iki
jewe no gira no batirine uko Kristel yavuze ni ikintu cy'agatsiro kandi gufasha umwana surtout wo mu gihugu cawe cy'amavuka ni gutegura Burundi bw'ejo no kubaka igihugu cyiza ni ndetse no kwitera umunezero wenyine kubera akanyamuneza k'umwana karasumba akanyamuneza k'umuntu wese kubona ari karatwenga ukabona umwigishije kandi n'igikorwa cya YBS ni cyiza niba bigisha gusa barabakurikirana no mu buzima busanzwe ndateye intege abo bose bari mu mahanga tungana bansumba baze barafasha uko bashoboye mu buryo bafise ego
ama Christelle tuvuze kubijanye n'amashirahamwe kumbura ashobora gufasha kurusha Elsa yihaye kuzobwira abatari bake kumbura hamwe n'amashirahamwe azoza araza amashirahamwe yoyo aritabira iki gikorwa cyo gufasha Sunday meal canke n'ishirahamwe ryanyu muri rusange
amashirahamwe nawe nyine aradufata mu mugongo mugabo hanini ya amashirahamwe adufasha mu ma activite nayo abakomeye hariho nka activite mama dukora hagati mu mwaka yo mu kwindwi mu kwindani mu kwicenda itegura kurungika abana ku ishuri ni naho tudodora ku mashirahamwe atandukanye tuko turondeza ibikoresho by'abo bana baja ku ishuri baradufata mu mugongo canke no mu gutegura umunsi mukuru witwa cane Noel pour les enfants tugira mu kwa 12 ni kuko twa dusangira n'abana benshi batari bakeye ni naho abo bashama kuba kudufata mu mugongo ubwo n'ikibuga nuko iyo dimanche yani la dimanche ariyo nk'ishamba y'udufashije ani mu particulier mbwo cyane cyane aza ko dimanche afata nk'umuntu abagenzi nayo mashami tutari bagiye kwadufasha mu bitari bikene binini
nawe kumbura ucugira ko Christelle utubwire uburyo abagira neza abagenzi inshuti bashobora kubaronka haba ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri telefone duhere kuri telefone bo baronka ko nizi
barashobora kutwandikira kuri Sasakaya 229 670 canke bakatwandikira ni Facebook canke Instagram abakoresha ayo ma réseaux sociaux ngo inimero ni 61 229 670
hama kumvuga ngo urukana bumenyi muri hehe amazina yanyu nayahe
kuri Facebook ari naho ariko twitwa no kuri Instagram ni YBSP ni haba ni Greek BSP YBSP agiye mu funya funya ku Instagram tuliko na Facebook ashobora batwandikira.
Ego aho none ibikorwa bibera agafestela ni hehe kugira ngo kumbura abantu bazi abari Bujumbura babibone babone ko ari koko byo mu bikora buri wa Mungu bifatanye namwe biba bibera hehe ku munsi wa Mungu.
Ku munsi wa Mungu ni misi yose stela matutina isahani ni saa sita kushika tamunani na nusu ni hinduri kibanza kushikuza achaye misera matutina umuna jemuna ya masaha change na hiyo zasa hindi araji saa
Hama Elsa wewe urifuza kuzosubira mu Burundi ugakora icyo gikorwa kumbure hari yabagenzi bawe ubu hamagarira kuzoguherekeza urabyiyumvira?
Ego turabyiyumvira gose muri Jubilee mu kwindwi tuzosubirayo nzanye n'abagenzi banje tubana hano muri Canada gukora igikorwa kindi cyiza twongere tuongere ko n'uburyo bwa dufashe abana mu bikoresho byo gusubira ku ishuri muri September.
Muzoca kwifatanya n'iri shyirahamwe cyangwa ikumbire n'andi mashyirahamwe nayo nyine?
N'iri shyirahamwe n'andi mashyirahamwe sishobotse.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Kristela dusozera akajambo ka nyuma ushikiriza inshuti ababanyi abagenzi n'ababa mu mahanga muvuga mute muri make muri iki gikorwa kidasanzwe mumaze mw'imyaka gikorwa mwihaye ijambo ni kwawe?
Nubatumira ko muze tukifatikanya hamwe tugakora tukigisha abo bana ni bato yibanje ni bato y'umwe wese kuko ni ubwado zakeje ku Burundi umwana umufashije nawe umutera umutima wo gushaka gufasha abana bagenewe ko twese tukuja hamwe nawe tuza muri twege ngo wabone akamufasha abamugira ibimene ikunde tukaja hamwe tugushika ku ntego.
Amaduhereza nawe Elsa Josepha ubwira abatwumva akazina kawe aho uherereye kumbure na telefone bukuronka ko canke kumbuga ngo rukana bumenyi wakoze igikorwa gihambaye hari abantu bashobora kuba biyumvira kwifatanya nawe kumbure gukora ikindi gikorwa canke kuzojana nawe mu kwezi kw'indwi aho uzosubira mu Burundi bukuronka gute?
Ego jeni twa Elsa Josepha Nyongabo no ku mbuga ngo rukana bumenyi niko nitwa. Numéro de téléphone d'Andeni 613-240-9304. Awamba muri Canada, muri Ottawa.
Iyo numero ya Elsa mu Kirundi turayibasubiriramo 6-1-3-4-0-9-3-0-4. Yasubiramo 6-1-3-4-0-9-3-0-4 akaba bahamagarira mwese kwifatanya n'iki gikorwa cha Sunday Meal aheruka gukora igikorwa cyiza cyo kuba umugira neza wa Sunday Mega Meal. Nongere ndabashimire cyane ku kanya mwafashe aho muri ko murakora iki gikorwa gihambaye cyo gufasha ugwaruka akaba ari ukazoza k'igihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire umuyobozi w'ishyirahamwe ryanyu Arthur Mugisha kuba naye afashe akanya ko kuganira natwe.
Iwanyu
mu ntara
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.